Just for me, me try the best. Oh yeah.
Isopro on the beat.
Original. Yeah. Yaga yaga yo.
Jamaka makuru kundo. Nanje na rufinga.
Biri weni nga malaika. Semule banga wana malaika. Banana follow you. Papalazi follow you. Ufitu kiza buda sanzge. Mama soya nge no sanzge. Ni umba mpoke pjishu mbabarire. Numuti nungu kundu mbabarire. Kesu tabono pkisa bgawarie. Uuu, yeah. Njaku kukunda barie. Tuja kumenya na barie. Barie. Oh my gosh.
Kuri chichi muri charosa. Aramurika. Kuri chichi muri charosa.
Ndamutse nkubuze na shavura. Ndamutse nkubuze na babara.
Ndamutse nkubuze na shavura.